nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Turi kwa gata tu igenekezo jandwe higara matu tinamu wagenzi muriko mukurikira fadu inzambagateka kawenda wa hai mwiriwe uini wa mwanya makuru mukirundi mshikizu wa nire Bonfils Niyongere akabagizwe ningi ngo nguru nguru zikurikira abasirikare bo Burundi bari bakwiye kwanka kuja kugwana n'umuhari M23 mu gihugu cha Kongo mu ntara ya Kivu yo mu buraruko kuko bariko barahahonera kandi bari mu ntambara idakenewe bivugwa n'icegera cy'umukuru runane Sefora Rusha ruri hurikimwo imigambwe n'abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa leta ya CNDD-FDD Jambosko Gigemera akabavuga ko bitebuke abategetsi barongoye igihugu bazoteba bakavyishura kuko bariko barahemukira igihugu mu gushora kuri songoye intwara mpeto z'u Burundi. Kuruno wa gatatu inama nkengu z'amateka yemeje abagize umugwi w'igihugu rero gutegura amatora seni Prosper Ntagwamiye ni waramutswa uwo mugwi icegera cyo akaba ari umupfasoni Victoire Nahimana inama nkengu z'amateka ikaba yatoye kandi n'abandi bantu batandatu bagize uwo mugwi nayo mu gisata c'indero haravugwa ubukene bw'intebe mu mashuri shingiro amwamwe mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura aho abanyeshuri basigaye biga bicaye ku mabuye muraza kubikurikirana muri ano makuru saya gusa twabateguriye n'ayandi muraguma muduteze yompi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Prosper Ntagwamiye niwe yemejwe kuri uno wa gatatu n'inama nkengu z'amateka ngo arongore umugwi w'igihugu rero utegura amatora seni. Prosper Ntagwamiye muri kino kiringo akaba ari umunyamabanga wa leta y'u Burundi akongera akaba n'umuvugizi wayo. Prosper Ntagwamiye asubiriye muri ayo mabanga muganga Pierre Claver Kazihise inama nkengu z'amateka yatoye n'abandi bantu batandatu bagize uwo mugwi icegera cy'umukuru uwo mugwi n'umufasoni Victoire Nahimana nayo Odeta Bizumuremyi ajejwe ibijyanye n'ubutunzi Sylvestre Nyandwi yahoze ari umushikirizamanza akizigenza wa Repubulika akaba ajejwe igisata cy'amategeko François Bizimana akaba ari umuvugizi w'uwo murwi nayo Leonidas Ndayiragije akaba ajejwe ubuhinga ngurukana bumenyi Gabi Bugaga akabajejwe ibikoresho ano makuru tuyabandanize mu gisata kijanye n'umutekano hari kiziga cy'umugabo w'imyaka 35 catowe kuri wa kabiri muri quartier Ubuyene mu gisagara ca Ngozi aho bita ku ngoro inkuru ziva muri yo quartier zimenyesha ko basanze ico kiziga cene na ku mugozi mu nzu uwo muntu yarabamwo nyene kandi kikaba cyari cyatanguye kononekara ababanyi bakibaza ko yoba yapfuye yiyahuye bakaba bibaza mbere ko byo byatumwe nuko yoba yarafitaniye umubano utari mwiza n'uwo bari bubakanye byatumye agenda atwaye n'abana abajejwe intwaro muri komine Ngozi bakavuga ko batewe umutima uhagaze n'ibyo abantu bivugwa ko bapfa biyahuye kuko hari haheze amezi abiri gusa hari abandi bantu batatu bapfuye muri ubwo buryo uwundi nawe bakaba bamukuye ku kiziriko ataracikana mu gipolisi bakaba baciye batangura amatohoza tukiri mu gisata kijanye n'umutekano abasirikare b'u Burundi ngo bateza kwanka gushorwa kuri songoye mu kudahugwana n'umuhari M23 mu gihugu cya Kongo mu ntara ya Kivu yo mu buraruko ivyo n'ibisabwa n'urunani Sefora Rusha ruhurikiyemo imigambwe n'abanyepolitike batavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD ubwo runani rukabona yuko abasirikare b'u Burundi bariko barahonera mu ntambara itari ikenewe na gato rwagiriza ubutegetsi bubarungiye ntambara guhemukira igihugu kandi yuko impera n'imperuka bazobibazwa tutega amatwi Jean Bosco Gwigemera n'icegera cy'urongoye urunani Sefora Rusha.
Iyi ntambara yo muri Congo nta Murundi aramenya neza inyungu Burundi buyifisemo kiretse President Evariste Ndayishimiye kizigenza w'intwara miheto nabo bafatanije muri ico gisata ariko kubera iki kubera inyungu bakura ku musirikare ku kwezi kuko baramuhembe umusirikare agenda yambuwe umwambaro w'igihugu akambika umwambaro wa Kongo gucyo akabahemukiye igihugu ciwe yarahiye kuzogwanira yongere ayandikirwa umushahara ariko atazokwigera aronka kuko uzohabwa abamuganza abamuganza baramurushe aguye mu rugamba ubugize imana agatahanwa ikiziga abiwe ntacu bafise babaza utagize ayo mahigwe azoribwa n'ibisiga ufashwe mpiri igihugu nikimukurikirana ngo kimwishuze kuko kitemanga ko caroshe abasirikare bacu muri iyo ntambara amaswa dusumira hari abasirikare batanguye kwanga kuja muri iyo ntambara batumva turabakeje nabandi turabahimirije kwanga gushogwa ku isongoye nibibuke icitwa muri uwo mwuga wabo la théorie de la bayonette intelligente aho umusirikare ahawe itegeko biciye kubiri n'ukuri aheza akaryanga ivyo birazwi kiretse uwo byirengagiza reka tubivuge tubisubire mu guhanura abo bana b'u Burundi bariko barahonera ku butaka bwa Kongo ataco bazira bamenye yuko ejo intambara y'i Kongo niyahera bazotumwa kwica bene wabo ntaco dufise twohanura ubutegetsi gisumba ico twavuze kuko bwarabaye bantu bakivayo ico bomenya wakataretse karasema bamenye yuko bariko barica igihugu kandi amaherezo nabo bazobibazwa kuko vuba bitebe bitebuke bazobazwa icaha co guhemukira igihugu
mumenya ko mu ntambara ziheruka abasirikare barundi barenga 10 barimo n'intwaza ngabo baguye muri zo ntambara hakaba atanu kwezi kwari guheze hari nabandi basirikare batari bake baguye muri zo ntambara harimo nyine intwaza ngabo abandi bagafatwa mpiri n'uwo muhari tumira mate cyo tubandanya n'amakuru twabateguri
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba akaburungu org
amakuru ajanye n'indero tuyahere mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura aho havugwa ibura ry'intebe mu mashuri y'ishingiro amwamwe mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura aho hageze aho abana biga bicaye ku mabuye ababyeyi bakabona ko abana babo bariko baratakaza ubumenyi kandi bizobagirira ingaruka mbi ibyo bikaba uko mu gihe ababyeyi bavuga ko bamabaswa amafaranga babwirwa ko ari ayo kugura intebe reka inkuru tuyibaze Eddie Claude Ninazo
Abavyeyi babana bafise impungenge ko abana babo bazosubira inyuma mu bumenyi kuko biga mu buryo butaborohereza kuko biga bicaye ku mabuye umwe mu burorero batanga namwe mu mashure shingiro yo muri zone Kamenge ya komine Ntahangwa aho usanga bamwe bicaye hasi abandi ku ngegene z'ibiti bavuga ko badasiba kurihishwa amahera yitirirwa kugura intebe ariko ntibamenye iyo aja
Kashindero cyahanze ingorane nyinshi cyane hano mu gisagara cya Bujumbura aho usanga abanyeshuri ku mashuri amwe bicaye ahandi bicaye hasi abandi ku mabuye cyane ku ngegene z'ibiti birateye agahinda ahantu hatandukanye rero no ku ishuri shingiro rya Mirango ya Ndende iri muri zone ya Kamenge komine Ntahangwa aho usanga bicaye mu buryo butabereye ibyo rero bikaba hari abayobozi badasiba gusaba amahera ababyeyi yo kugura izo ntebe ariko ntizikoga
basaba ubushikiranganji bw'indero gukurikiranira hafi icyo kibazo kugira ngo abana bige bagononokewe abigisha nabo bakurikirane neza abo bajejwe
hano bw'ubuyobozi bw'amashuri bukora iki dusaba rero ubushikiranganji bw'indero kugubira hasi icyo gikorwa hanyuma abayobozi batabigenzamo neza bakanabogozwa kuko umunyeshuri ariko ariga n'ubwo buryo neza ngo afate amanota neza adafashe amanota neza atariga nabi umwimbu nawo ugaca ugabanuka n'abigisha ntiborohera kugira bakurikirane neza abo baregwa bakerejwe bicaye muri ubwo buryo dusaba rero ubushikiranganji ko bwakurikiranira hafi icyo kibazo bagatanga uburyo bukwiye kugira amashuri yose mu gihugu bayaronse intebe
Urugana kwa makuru kwa radio inzamba gateka kawe nitwashoboye kuronka Desire Ndayiziga arongo igisata chindero muri komine Ntahangwa kugira ngo atubwire ikiko kirakogwa kugira ngo intebe ziboneke.
Edeklode Nazwe arakenuye abarundi bifise bahamagarirwa guterera kugira abanyeshuri bashobore kwiga neza afise aho bicara kandi bari mu mashuri yubatse neza. Akana kamu katowe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hari ku munsi wa kabiri igenekezo rya gatanu Kigarama, n'ukuvuga ejo hahise hari kwahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe umutanga kori. Evariste Ndayishimiye agatangazwa n'ingene hari abarundi bashira amafaranga yabo menshi mu bintu avuga ko bidakenewe kandi abanyeshuri batana intebe zo kwicara ko mu ishuri bafise tumutege yompi.
Mu minsi heze narakabonye aka video kerekana amashuri mu gisagara cha Bujumbura, igihugu kirimo abamiliyaridere, igihugu kirimo abantu banywa amacupa atanu ku munsi ya champagne zivuga miliyoni. Icupa rimwe rya champagne ruina rishobora kugura intebe zo muri irya shuri, sibyo? Icupa rya Rurinare rimwe intebe zingahe z'abanyeshuri atumvikana. Emwe intebe jewe ndazigura z'umukaratusi ndazigura 45,000 imwe, mwumva harimwe intebe zingahe mu icupa rya Rurinare? Igihugu kirimo abantu bafite amajipe bewiti 5-10 guhera jipe bewiti imwe gusa ati cengera ngo urire intebe abanyeshuri. None hajya uri mu mahanga wicaranye na bajya bazungu cyangwa bajya bagenzi bawe bakabona muri karitsiye bawe muri komine yawe abana bicara hasi, urasubira kuvuga? Tuvuga ni ukuri kamoja hanze mbwira wajyanye abana muri vakasi muri kuri plage nziza muri rezo sosiye umwana agashatse arirukana ngo he papa ngo hamwe wacu ngo abanyeshuri uri kumwe n'abanyamahanga, urasubira kuvuga? Epuruta wafashe $100,000 uhitana abana mugenda muri vakasi kuri plage hariya kuri Cote d'Azur, mwumve ingaruka. Ibi bivuga ngo bizobaza umukuru w'igihugu, umukuru w'igihugu ni ndongozi yanyu ni ropomie parmi les egaux. None si byo muri henda rero ndababwiye uno munsi arageze ko duhangana n'umuntu wese atuzirika.
Evariste Ndayishimiye ahamagarirwa kubanza kubahiriza amategeko imbere yo gusaba abandi guterera muri ibi na biriya. Iyo ni impanuro ya Ereri Nibizi akurikiranira hafi ibibazo by'indero mu Burundi. Ni nyuma yaho Evariste Ndayishimiye asabye abantu bifise kugura intebe z'amashuri. Mu byo Ereri Nibizi amusaba harimo gukurikiza itegeko risaba abategetsi kumenyekanisha amatungo yabo mu gihe binjiye mu mabanga n'igihe bayavuyemo.
Ako kamo sinovuga ko ari nk'akamo k'umukuru w'igihugu, uwo ari we wese arashobora guhanura abantu batunze n'uwo ari we wese kugira icyo atereye. Ariko amashuri ntashobora gutungwa n'imfashanyo, ntashobora gutungwa ni n'ubugombe n'ubushake bw'abantu bafise umutima mwiza. Ijambo ry'umukuru w'igihugu tuba twiteze ni uko yokubahiriza amategeko. Tumwiteze ko ijambo, tumwiteze ko imyifato yuko abo bantu bagura ibintu banezereza bizimbye cyane akihera ko kandi yuko bubanza akabanza akaraba itegeko ryubahiriza amatungo ya Leta, itegeko ryo kurwanya ibiturire n'isesagura ry'amatungo ya Leta rimwe rimusaba yuko wenyine n'abandi bagenwa na n'itegeko ry'umukuru w'igihugu yuko bagenda bagatangaza bakamenyekanisha amatungo baba bafise imbere yo gutangura akazi n'igihe bari mu kazi maze n'igihe bahejeje amabanga bagenywemo. Ayo mategeko akayubahiriza, umurundi wese ahari afise amatungo akayerekana, abafise amatungo adatahuritse bakabibazwa ayatara yabo bakayasubiza mu kigega cya Leta, hanyuma agaheza agakurikiza n'amategeko ahana abajya ibiturire abo bafise amatungo adasiguritse, hanyuma akabahana agaheza akongera agakora ku nzego nk'akite kigo OBR zijya nzego zegeranya amakori n'amataxi, zijya nzego zigakora neza zigatora amataxi nk'uko bitegerezwa mu bibanze ategerezwa gutorwamo kandi bikurikije amategeko, hanyuma kandi nayo makori agatangwa mu bibanza ategerezwa gutangwamo hageze gukoreshwa karaba amategeko yuko amwe avuga ingene amahera ya Leta akora yuko koko arungiko mu bibanza ategerezwa gukorera cyane cyane muri ibyo by'amashuri. Amakuru akinjira mu kigega cya Leta nk'uko bitegerejwe ndazi neza yuko igice kizoba kigenewe amashuri kizokwira amashuri akaronka ibikoresho, hanyuma ibyo kuja gusaba intererano umutima mwiza w'umuntu yasivye icupa kugira aterera amashuri biza mu nyuma.
tukiri mugisata chindero nyene mugusozera no makuru dukubitire mu buragane mu ntara ya Makamba imyidogo ni myinshi mu bavyeyi n'abanyeshuri barereye mu mashuri shingiro ya Makamba imvugo n'amafaranga 3000 barihishwa bavuga ko arayo umurengera genewe gukora ibibazo ayo mafaranga agatozwa n'abayobozi b'indero mu makomine n'abavyeyi bahamagarira abategetsi mu bushikiranganyi bw'indero gukurikiranira hafi ico kibazo babonamwo ubusuma Jean-Marie Ndabashinze
nkuko bivugwa na bamwe mu bavyeyi banyeshuri mu ntara ya Makamba ngo amafaranga arihishwa cyane cyane abanyeshuri bo kuva mu mwaka w'indwi w'ishure shingiro gushika mu mwaka w'icenda ngo no murengera aha bakavuga ko umwana uretse amafaranga y'ishure arihishwa yitwa Minerval hagati y'ibihumbi 500 n'ibihumbi 600 bivanye naho yiga ngo yongera ko amafaranga y'ibihumbi 300 babwirwa yuko arayi ibibazo ibyo bibazo ngo bigatunganywa ku mashuri yegeranye ari byo bita réseau scolaire canke bigatunganywa n'ubuyobozi bw'indero mu makomine igitangaje kuri ibyo byose nuko biba mu gihe n'ikibazo giheza igice kera catunganywa n'ishure akaba ari naryo ricandika ku mapuro muri kino gihe amashure yari yonjoroye abisendera ku bavyeyi bagatumwa amafaranga yo kucandika kugura impapuro amwe no kugifotoza ku mwana wese abavyeyi bakibaza aho ayahora akora ico gikogwa yaroye amakuru dukura muri bamwe mu bayobozi yemeza ko ibyo bikogwa kubera kurondera inyungu z'abakozi bo mu buyobozi bw'indero mu makomine kuko ayasabwa ngo boba basigarana ku kibazo kimwe kimwe amafaranga ari hagati miliyoni 5 na 6 agaheza akagabugwa nabo nyine ngaho mu buyobozi bw'indero muri komine ibyo biruko kandi mu gihe imbere yuko umwaka utangura wahoze arongoye intara ya Makamba Françoise Ngozirazana yari yagirishije inama abari mu gisata c'indero ababuza gusubira gutoza amahera mu bavyeyi kiretse ku bana biga mu mwaka w'icenda baba bariko bitegurira ikibazo ca leta concours national ivyo kandi vyo kudasubira kwanduza amafaranga mu bavyeyi byari byashikirijwe na Gervais Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka ariko aragendera intara ya Makamba abajejwe ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Makamba kugeza ubu bakaba badashima kugira ico babivuze ko
Jean-Marie Ndabashinze arakenuye no ngaha nyine amakuru twabateguriye aciye arangirira nshimire mwewe mwese mwari muyateze yompi nshimire bagenzanje umwe wese ku ruhara yagize ngo aboneke nk'uko muyumvise Bonfice Niyongere ariko ndabashikiriza ndabifurize kuruhanirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana